VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, kaze mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.3 no kuri ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi ni kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Ushobora kurya ikintu kikagutera indwara. Ibyo rero nibyo tutifuza. Tushaka yuko abantu bafungura bakamererwa neza aho gufungura ibintu bikabatera indwara. Mu bihugu byose birahari. Imbogamizi nuko mu bihugu byinshi usanga nta mategeko bagenderaho.
Uwo ni Dr. Kamanzi Jean, umukozi wa FAO, ajejwe kuraba ubuziranenge bw'ibifungurwa mu karere ka Afrika. Amakuru tubafitiye inshamake yayo, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje no musiko wa mbere ko ashigikiye ingingo yo gushira imbere y'intahe bagize uruhara mu igeragezwa rya kudeta muri Turikiya. Gavin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine yamenyekanye kuba ari we muntu yitwaje ibigwanisho yarashije abapolisi batatu mu gisagara cya Baton Rouge muri leta ya Louisiana. Mu mpera z'indwi umugambwe w'abarepublika uzogena icyese Donald Trump nk'umukandida azoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri leta zunze ubumwe za Amerika. Izi nkuru n'izindi nkuru zikomeye twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonose mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje uno munsi ku wa mbere ko ashigikiye ingingo yo gushyira imbere y'intahe abagize uruhara mu igeragezwa rya kudeta mu gihugu cya Turikiya. Yamara yagabishije leta kutarenza urugero mu gihe iri kwigarukana umutekano mu gihugu. John Kerry avuga ko bashigikiye ubuyobozi bwatowe n'abanyagihugu muri Turikiya, amenyesha ko yamara basaba leta kubahiriza umutekano mu gihugu cyose. Avuga ko basaba kandi leta kubahiriza inzego za demokrasi n'amategeko mu gihugu. Itorokanizo rya leta Anadolu rimenyesha ko abasirikare b'intwazangabo 8777 bahagaritswe mu mabanga yabo. Abandi bantu 1600 bari mu nzego z'ubutungane n'igisirikare barafunzwe inyuma y'igeragezwa rya kudeta ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan yemeye gufatira ingingo zikomeye abantu bagize uruhara muri kudeta. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yiyamirije ibivugwa ko leta ya Amerika yagize uruhara mu igeragezwa rya kudeta muri Turikiya ku munsi wa gatanu urangiye. Gavin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine yamenyekanye kuba ari we muntu witwaje ibigwanisho yarashe abapolisi batatu akomeretsa abandi bantu batatu mu gitondo cyo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Baton Rouge muri leta ya Louisiana. Mu ntango z'uku kwezi umwirabure yararashwe n'igipolisi muri icyo gisagara. Abategetsi b'igisirikare bavuga ko Gavin Long wo mu gisagara cya Kansas City muri leta ya Missouri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we muntu yarashe abapolisi mu gisagara cya Baton Rouge. Yari umumarine mu gisirikare cya Amerika kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2010 aho yari afise ipete y'uburiyetena. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya leta ya Louisiana Colonel Mike Edmondson yatangaje ko iraswa ry'abo bapolisi cyari igikorwa cyari cyateguwe neza. Bimwe mu byo yanditse ku butumwa bwa Twitter ku itariki 16 z'uku kwezi kw'indwi byatangaza ko ubwicanyi ariyo nyishu ku ikandamizwa ry'abirabure muri Amerika. Gavin Long yarishwe mu kurasana n'igipolisi inyuma yuko yishe abapolisi batatu mu gisagara cya Baton Rouge. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu ijambo yashikirije kuri televiziyo yariyamirije iyicwa ry'abapolisi mu gisagara cya Baton Rouge. Yavuze ko ibitero nk'ivyo biriko biba kenshi cyane. Yasavye Abanyamerika kwirinda imvugo zibacanishamwo inyuma y'ubwicanyi buherutse kuba. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanya. Mu mpera z'indwi umugambwe w'abarepublika uzogena icyese Donald Trump nk'umukandida azoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uno munsi wa mbere, umunsi wa mbere wo kugurura ibikorwa by'ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abarepublika mu gisagara cya Cleveland mu ntara muri leta ya Ohio. Umunsi wa mbere w'iryo koraniro ushimikiye ku mutekano w'igihugu n'ikibazo c'abaje kuba muri Amerika. mubashikirije amajambo harimo Rick Perry yahoze ari buramatari wa leta ya Texas umuvyeyi w'umunyamerika yishwe mu gisagara cha Benghazi mu gihugu cha Libya abantu batari bake bashigikiye itunganywa gushasha ry'abimukira Rudy Giuliani yahoze ayoboye igisagara cha New York n'umupfasoni wa Donald Trump Melania mu kiganiro yatangiye kuri programme CBS 60 Minutes yarenganye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana Trump yavuze ko Amerika ikeneye umutegetsi yerekana inguvu yatangaje ko President Obama n'umukandida Hillary Clinton atanguvu bafise Trump avuga ko ari cyo gituma bakeneye umuyobozi agarukana amategeko n'umutekano Ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko IGAD ryasavye inteko zishigikiye President wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir n'icegera cha President Riek Machar kuva ku mugwa mukuru Juba zigasubirwa n'inteko zo mu karere zizokubahiriza umutekano ku mugwa mukuru umushikiranganji wa leta ajejwe imigenderanire muri Uganda Henry Okello Oryem avuga ko inama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe IGAD ku ruhande rw'inama y'umuryango w'umwe bwa Afrika Kigali mu Rwanda berekanye kandi ko bashigikiye ibyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon vyo kongereza inguvu z'inteko z'ishyirahamwe ONU muri Sudani yo mu bumanuko mu itangazo mu mpera z'indwi turangije Ban Ki-moon yasavye urwego gw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gufatira rudatevye Sudani yo mu bumanuko ibihano mu vyerekeye ibigwanisho gufata ibindi bihano ku bayobozi n'abategetsi b'igisirikare bariko bagira uruhara mu kugeramira umugambi w'amahoro hamwe no gukomeza inguvu z'inteko zishyira hamwe ONU muri Sudani iyo mu bumanuko Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Rwanda nyakudukurikiranira kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi d'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 92 n'ibice 2 Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda i Kigali mu kumuhingamo okuri uyu wa mbere hasoze w'inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bahurikiye mu muryango wa Afrika yunze ubumwe imwe mu ngingo abategetsi bashitse ko kandi bemeza ko ikomeye irimwo ko bategura okurungika ingabo zo gucunga amahoro muri Sudani yo mu manuko muri iki gihe ibintu bitifashe neza Eric bagire ubusa aragaruka kuri izo ngingo zafashwe
Inama yari imaze iminsi 8 ibera i Kigali mu Rwanda isoje ifata imyanzuro ikurikira kwikubitira abategetsi bakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afrika bahuriye mu muryango wa Afrika yunze ubumwe banzuye ko bagomba kugira umugabane wigenga mu by'ubukungu ku buryo buri gihugu kigomba kubigiramo uruhare banzuye kandi ko mu gihe kitazwi uyu muryango uzohereza ingabo zo gucunga amahoro muri Sudani y'Epfo magingo ya hari intambara bababajwe n'abaturage bo muri Sudani y'Epfo bari gupfa ntibagaragaza umubare w'ingabo bazohereza baravuga ko zizagenda zisanga izo umuryango w'abibumbye zisanzwe mu butumwa bw'amahoro bafata uyu mwanzuro barawubona nk'umwe mu yakemura ibibazo by'injyane za politike zikunze kuranga uyu mugabane wa Afrika ibibazo by'u Burundi nabyo byafashe umwanya muri ibi biganiro ariko ntangabo bazoherezayo baravuga ko hazabaho gukomeza gushyira ingufu mu biganiro bihuza abarundi bafatiye kubiriho kuri ubu Iyi nama kandi irangiye ishyizeho urupapuro rw'inzira ku mugabane wa Afurika n'urupapuro rw'inzira ku ikubitiro ruzakoreshwa n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abadiplomate rukazagira no kuri rubanda rusanzwe mu myaka izaza bararugaragaza nk'uru zoroshya imigenderanire ku batuye umugabane wa Afurika mu rugamba rwo kwiteza imbere Iyi nama isize igihugu cya Maroke cyongiye kwemererwa kuba umunyamuryango w'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe nk'uko bigaragara mu mbwirwaruhame y'umwami wa Maroke Mohamed wa gatandatu Maroke iravuga ko yabitekerejeho nyuma yo gusabwa n'ibihugu by'inshuti kugaruka muri uyu muryango igasanga igihe cyari kigeze nyuma y'imyaka isaga 30 yarawuvuyemo iravuga ko nimara kugeramo nk'umunyamuryango izafatanya n'ibihugu bya Afurika mu guteza imbere uyu mugabane hibandwa ku bibazo bihangayikishije uyu mugabane nk'iterabwoba n'ibindi Perezida w'uyu muryango Idriss Deby Itno icyarimwe n'umukuru w'igihugu cya Chad yabwiye itangazamakuru ko ari uburenganzira bwa Maroke kuba yagaruka muri uyu muryango mugari kuko ari igihugu cya Afurika nta wagikumira ariko ntihagaragara uburyo bizanyuzwamo ngo iki gihugu kigaruke uretse ko bikiri mu magambo yo gusaba no kwemererwa amatora y'umunyamabanga w'uyu muryango wagombaga gusimbura Dr. Nkosazana Dlamini Zuma birangiye yimuriwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha impamvu abagandida bagombaga guhatanira uyu mwanya ntibabashije kugwa ku majwi yarakenewe kuko nta n'umwe wagejeje 2/3 by'amajwi ibihugu bihuriye mu muryango w'ubukungu wa Afurika y'uburengerazuba ECOWAS byari byasabye ko ayo matora yasubikwa kubwa ECOWAS nta mukandida warushoboye mu bagombaga guhatanira uwo mwanya ufatiye ku murongo w'abategetsi ba Afurika bahagazeho nyuma y'iyi nama barifuza kubona Afurika yigenga mu by'ubukungu itekanye kandi Afurika y'abaturage banezerewe bumva ibintu kimwe ariko nabo ubwa baracyumvisha ko bagifite urugendo rurerure bwana Idriss Déby dufite urugendo rurerure byinshi byo gukora kugira ngo Afurika igire ubumwe ifatanyiriza hamwe ikomeye itekanye y'uburumbuke y'ubusugire. Nyuma y'inama ku nshuro ya 27 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe biteganijwe ku inama itaha ku nshuro ya 28 izabera ya Addis Abeba muri Ethiopia ku byiciro bikuru by'uyu muryango ari naho hazabera amatora yo gusimbura Dr. Zuma. Ekabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ibihugu 15 vyo muri Afrika kuri uyu wa mbere vyahuriye i Kigali kugira birabire hamwe uko boshiraho ubuzira kanenge, ubuziranenge muri antunga bw'ibifungurwa mu bihugu vya Afrika. Iyi nama yunganijwe n'ishyira hamwe mpuzamakungu FAO ryitaho uburimyi n'ibifungurwa. Ibindi twumvirize umenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Inama yahuje ibihugu 15 vyo mu gace ka Afrika y'Useruko na Afrika yo hagati. Intumbero yayo ni ugufasha abahinga mu bijanye no gufungura muri Afrika kugira bamenye uko boza baragenzura ivyo abantu bafungura muri Afrika kugira nibibatera ingwara. Amashirahamwe mpuzamakungu hajeje ivyo gufungura neza yifuza ko amareta yo muri Afrika yoshiraho amategeko n'imigambi yo gufasha abahinga n'ababajeje ico gisata gukora akazi kabo neza. Intambamyi zagiye ziribonekeza nuko mu bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane abajeje kugenzura ubuziranenge mu bijanye n'ibifungurwa baba badafise ubumenyi bukwiriye canke uburenganzira bwo gufata no gushengeza aba batanga ibifungurwa vyanduye. Dr. Kamanzi Jean n'umukozi wa FAO ajeje kuraba uko imfungurwa abantu bafungura ku mugabane wa Afrika ziba zimeze ku buryo zidatera abantu ingwara.
Twa kazi kacu ni ugufasha za leta ku buryo zigwanya indwara ziturutse ku biribwa. Ushobora kurya ikintu kikagutera indwara tifuze. Tushaka yuko abantu bafungura bakamererwa neza aho gufungura ibintu bikabatera indwara. Mu bihugu byose birahari. Imbogamizi nuko mu bihugu byinshi usanga nta mategeko bagenderaho. Umu inspector araza yasanga ibifungurwa bidakurikije amategeko ugasanga nta tegeko rimuha uburenganzira bwo kubifata. Hari ministeri nyinshi, agriculture, sante, bureau of standards, ugasanga umwe yikorera ibye undi agakora ibye ugasanga hari za duplication. Ikindi cya gatatu aba inspector usanga nta formation bafite.
Umwe mu bariko barakurikirana izi nyigisho akaba n'umuhinga mu bijanye no gukingira no kugenzura ibifungurwa atubwira icyo yiteze kunguka muri inama agereranije nuko vya.
Nous pensons que au sortir de cet atelier, nous puissions acquérir
ko inyuma y'inama tuzoba dufise ubumenyi bukwiriye bushasha tuzoshira mu ngiro mu bihugu byacu tubanje guhimiriza abafata ingingo mu bya politike kugira badufashe gushiraho ivyankenerwa mu bijanye no gufungura neza kuko birakenewe cyane muri iki gihe Afrika ishaka kwinjira neza mu rudandazwa mpuzamakungu.
L'Afrique veut rentrer dans en plein fouet dans le domaine du commerce international.
Iyi nama ibereye muri Afrika y'ubuseruko ibaye iya kabiri ni mu gihe ya mbere yari yabereye muri Afrika y'umumanuko. Iya gatatu nayo itegekanijwe kubera muri Afrika y'uburengero. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Uruhagarara.
Kamana yanje ibintu tuzobikura gatwimbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese.
Banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh turake ibintu byangare tubone byongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru umusereko nanje nkaho murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio Isi ya Amerika Washington DC. Mu Rwanda abanyagihugu basabwa gutanga cotisation mu kwivuza muri uyu mwaka wa 2016 bavuga ko imirwi bashizwemo bidakwiriye. Kanagaragara n'abibuze ku rutonde rw'ibiciro vy'imigwi bategereza kuba barimwo abanyagihugu bavuga ko ibi bibazo vyababereye inzitizi zituma bativuza muri iki gihe ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Kuva ubwisungane mu kwivuza bwashyirwa mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ubu muturage wese asabwa kwishyura ubwisungane mu kwivuza abanje kwibona ku rutonde ngo arebe icyiciro cy'ubudehe yashyizwemo abone kwishyura amafaranga asabwa mu kwivuza kubera amakosa amwe n'amwe yagiye agaragara muri ibi byiciro bishya by'ubudehe abaturage baravuga ko byababereye inzitizi zituma batabasha kubona ubwisungane mu kwivuza bushyashya ubu bakaba barwara bakanirwa kujya kwivuza abandi bamwe baganiye n'ijwi rya Amerika
tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishunge kwitwishubuye abenshi ntanubwo barishe
ngo ndavugiye none ko muciye bitatu mukamuruga no mupfakaze ngo mfite abana abana barindwiraza barabigwa n'iki ngo oya ngo umugabo yarapfuye ngo asiga ibintu
ngo ubu nayo narishye kuri sako rambwe ngo nzagenda abane reho stakoringi babukashe n'ibyo byose banegetse ndumva nayibasha kuko mfite n'ubumuga nabo nabasha kubikora ubwo nimba byanze ndatuza nyine ndabyakiye
nuvuga ngo twarishyuraga tukishyura ngo nibari mu kiciro cy'e twishyuraga bitatu noneho tugiye kureba muri ibi byasohotse turibura ntitwagirana na hamwe twibona buriho mfite umwana urwaye yagize ikibazo ahinamirana akaguru ntago nzi ikintu yabaye nye namuzanye hano kuri mituweli izi ngizi zari ziriho ntago bamuvuye bambwiye ko itakemewe
ibyiciro by'ubudehe bishya nibyo byabaye ishingiro ry'ikiguzi umuturage asabwe ngo abone ubwisungane mu kwivuza ibi byiciro by'ubudehe byasohotse mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hari bamwe mu baturage kugeza ubu bataramenya ibyiciro bashyizwemo bikaba impamvu ikomeye yo kutamenya amafaranga batanga mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza haza n'ikindi cyiciro cy'abibonye ku rutonde rw'ibyiciro by'ubudehe ariko bagasanga barashyizwe mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane ubundi kijyamo abantu bifashije bigatuma abaturage batabasha kwivuza mu gihe barwaye Madamu Monica Tumukunde umukozi ushinzwe ubwisungane mu kwivuza ku kigo nderabuzima cya Remera mu mujyi wa Kigali yabwiye ijwi rya Amerika zimwe mu ngorane zatangiye kwigaragaza kuva umwaka wa mituweli utangiye muri ukwezi kwa karindwi
rero imbogamizi dufite kuba tutaragera kure cyane turacyohereza abantu ho babaruriwe turacyakira ababaruwe ababaruwe nabi barimo gusubira mu midugudu bakabisubiramo
mu byiciro by'ubudehe
nuko ari abaturage genda batubwira bati ntago turimo kare niho twari dutuye nk'uwo muntu turamusubiza mu buyobozi bwo hasi akajya kubaza
hari n'abandi bavuga bose badushyize mu cyiciro cya kane badushyize mu cyiciro cya gatatu turi abakene ugasanga rimwe na rimwe wenda nabo kubanza kuburana kuva mu byiciro nabyo wenda birabatinze
ibyo ngibyo nabyo biriho turamusubiza hasi akabanza akaburana
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari iherutse gutangaza ko ibyo abaturage bakomeje kuvuga ko bisanze mu byiciro by'ubudehe badakwiriye atari byo ko ahubwo abaturage benshi babifuza ko bashyirwa mu cyiciro cya mbere kugira ngo bakunde bazafashwe uyu ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Madamu Kabaramba Rivera
ndumva iki kintu atari cyo ahubwo ikibazo cyabayemo ni abaturage bose bashaka kujya mu cyiciro cya mbere bumvaga icyiciro cya mbere n'icya kabiri gifashwa ibi byiciro twabisubiyemo inshuro nyinshi cyane ariko ugasanga ni hahandi abaturage bicaye nyine bagashaka kwishyira mu byiciro abayobozi ntibakurikire
ibi byiciro by'ubudehe bishya nta mazina bigaragaza usibye kuvuga gusa icyiciro cya mbere icya kabiri icya gatatu n'icya kane icyiciro cya mbere nicyo cyonyine abaturage bakigaragaramo bonyine bemerewe gufashwa na leta yaba mu bwisungane mu kwivuza mu burezi bw'abanyeshuri n'ibindi iki cyiciro kigaragaramo abaturage basaga miliyoni 1,400,000 bakennye cyane batagira aho gutura ndetse no kubona ikibatunga umunsi ku munsi babigoranye naho icyiciro cya kabiri n'icya gatatu abaturage babirimo bazajya birihira amafaranga 300,000 buri muntu iki cyiciro cya kabiri n'icya gatatu nicyo kirimo abanyarwanda benshi cyane ugeranije n'umubare w'abatuye u Rwanda icyiciro cya nyuma cyakare kirimo abantu bakomeye bari ku mwanya w'abadirekiteri mu mirimo ya leta, abacuruzi bakomeye, abanyenganda ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu. Iki cyiciro gifite abantu batarenga 58,000 bangana na 5% abari muri iki cyiciro bo basabwa kwishyura amafaranga 70,000 y'ubwisungane mu kwivuza. Iki cyiciro cyagaragayemo n'abaturage basanzwe bakene baragishyizwemo nabo, aba nabo basaba umunsi ku munsi ko bavanwa muri uru rwego rwisumbuye bashyizwemo kandi batarukwiriye. Gukosora icyiciro cy'ubudehe ahagaragaye amakosa bimaze gutuma abaturage benshi batitabira kwishyura ubwisungane mu kwivuza kandi baba bafite umuhate wo kuyatangira igihe, ariko n'abarwayi ugasanga barabura uko bivuza muri iki gihe. Ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza cyari giherutse gutangaza ko Abanyarwanda bagera kuri 33% aribo bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12:00 za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Imbere yuko dutera dusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha, tubanje tumvisha aka karirimbo Habibi ka The Ben.
Habibi, come close, sweet yomukire. Ese wabuzuko wanzonze mami. Hey, nukuri singiriho. Hoya nje sinibuka. Ukona bagao narakumenya. Tariki yari nyingi imitima yahuraka. Hey. Hoya hoya nacha kunwara sishaka no kubitekereza kubana kubura. Baby you're my life, wewe baraka yangu,
ibyiza byose nabibona.
No, yeah. Hoya, hoya, nacha kunwara. shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu
ibyiza byose nabiboneye muri
wowe
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yuko dusezerana tubanze tusubiriremo amakuru incamake y'amakuru twabashikirije. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje uno munsi kuwa mbere ko ashigikiye ingingo yo gushyira imbere intahe abagize uruhara mu igeragezwa rya kudeta mu gihugu cya Turikiya. Nyamara yagabishije Leta kutarenza urugero mu gihe biko igarukana amahoro mu gihugu. John Kerry avuga ko bashigikiye ubuyobozi bwatowe n'abanyagihugu muri Turikiya, amenyesha ko yamara basaba leta kubahiriza umutekano mu gihugu cyose. Avuga ko basaba kandi leta kubahiriza inzego za demokrasi n'amategeko mu gihugu. Itorokanizo rya leta Anadolu rimenyesha ko abasirikare b'intwazangabo 8777 bahagaritswe mu mabanga yabo, abandi bantu 300,000 bari mu nzego z'ubutungane n'igisirikare bapfunzwe inyuma y'igeragezwa rya kudeta ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Perezida wa Turikiya Tayyip Erdogan yemeye gufatira ingingo zikomeye abantu bagize uruhara muri kudeta. Gavin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine w'Umunyamerika yamenyekanye kuba ari we muntu yitwaje ibigwanisho yarashe abapolisi batatu akomeretsa abandi batatu mu gitondo cyo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Baton Rouge aho ni muri leta ya Louisiana ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntango zo ku kwezi umwirabure yararashwe n'igipolisi muri icyo gisagara. Abategetsi b'igisirikare bavuga ko Gavin Long wo mu gisagara cya Kansas City muri leta ya Missouri ngo niwe muntu yari yarashe abapolisi mu gisagara cha Baton Rouge. Yari mu marine mu gisirikare cha Amerika kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2010 aho yari afise ipete y'uburiyetena. Mu mpera z'indwi umugambwe wa Republika uzogena icyese Donald Trump nk'umukandida azowuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi wa mbere w'ukugura ibikorwa by'ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Republika mu gisagara cya Cleveland muri Leta ya Ohio. Umunsi wa mbere w'iryo koraniro ushimikiye ku mutekano w'igihugu n'ikibazo cy'abaje kuba muri Amerika. Ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afurika mu buseruko IGAD ryasavye inteko zishigikiye perezida wa Sudani yo mu manko Salva Kiir n'icegera cya perezida Riek Machar kuva ku mugwa mukuru Juba zigasubirirwa n'inteko zo mu karere zo kubahiriza umutekano ku mugwa mukuru. Umushikiranganji wa leta ajejwe imigenderanire muri Uganda Henry Okello Oryem avuga ko inama y'abategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe IGAD ku ruhande rw'inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika I Kigali mu Rwanda berekanye kandi ko bashigikiye byashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon byo kongereza inguvu z'inteko z'ishyirahamwe ONU muri Sudani iyo mu bumanuko. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro vyacu n'amakuru yo kuri saha kuri Radio Ijwi rya Amerika, aha niho bigarukiye. Mwari kumwe kuri mikoro nanje Fidene Yongabo washize hamwe ibiganiro n'ifatu ari maskarara. Tubifurije kugira umugoroba mwiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.